Voice of America. Iri mwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Gake neza nchuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015 muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije igice ca mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo ndabahaye ikaze mwese
uko nabwiraga umuraga bagiye twatangiye gukoresha nkazera za Chin Expert ubu tutangiye kubona abarwayi benshi hari abarwayi bamwe tutashoboraga kubasuzuma muri prison ngo tunababone ko ibyo twakoreshaga za microscopes zitagezweho
Uyu ni Dr. Michel Gasana avuga ku kuntu indwara y'igituntu irikira tuzwa mu Rwanda. Mu kanya gato mu makuru yo mu byaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Eugenie
Urakoze Oriane mwaramutse neza nshuti mwese muduteza amatwi President Afghanistan Ashraf Ghani n'umuyobozi mukuru wungirije Abdullah Abdalla ejo kuwa mbere batangiye ibiganiro n'abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho President wa Amerika hafatira ikiruhuko I Camp David muri Leta ya Maryland Bwana Ghani ejo kuwa mbere yavuze ko ubufatanye bw'igihugu cye na Amerika ari intego ikomeye kandi ko ashima Amerika kubera ubwisanzure n'ikizere biri muri Afghanistan mbere yo gutangira inama y'iminsi 3 azagirana n'abayobozi ba Amerika hano I Washington president mushya wa Afghanistan yarahiriye guhashya abarwanyi b'abatalibani bashaka gukuraho guverinoma ye Bwana Ghani n'umuyobozi mukuru wungirije Abdullah Abdalla Uyu munsi kwa kabiri barabonana na President Barack Obama na Vice President Joe Biden. Bwana Ghani kandi azageza ijambo kuri Kongere ya Amerika ejo kuwa gatatu, kuwa kane abayobozi ba Afghanistan bazajya I New York kubonana n'abayobozi umuryango w'abibumbye. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Arabia Saudite ejo kuwa mbere yavuze ko ibihugu by'Abarabu bishobora gufata ingamba zikenewe ku bahuti bo muri Yemen barwanya ubutegetsi igihe ataboneka igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro kugira ngo imirwano yabo na guverinoma ya Abdi Rabu Mansur Hadi ihagarare. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Arabia Saudite Saud Al-Faisal yabwiye abanyamakuru Iriyad ko ibihugu by'Abarabu bishobora kugerageza kurinda akarere abashaka kugahungabanya kandi yamaganye icyo yavuze ko ari ukwivanga muri Yemen. Hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Yemen Riyad Yassin yavuze ko Bwana Hadi yasabye ibihugu bituranye byo mu kigobe cy'Abarabu kugira uruhare rwa gisirikari ku barwanya ubutegetsi b'abashiyite b'abahuti bafashe umurwa mukuru Sana mu kwezi kwa cyenda kandi ubu bakaba barimo gukataza berekeza amajyepfo basatira Aden aho Bwana Hadi ari yahungiyeyo avuye iwe Isana aho yarafungishijwe ijisho mu kwezi gushize Misiri, Ethiopia na Sudani byasinyanye amasezerano ya mbere ku buryo bwo gusangira amazi hava mu ruzi rwa Nile bikaba biha uburyo Ethiopia bwo gukomeza kubaka urugomero rushya runini cyane rw'amashanyarazi. Ministri ufite amazi mu nshingano ze muri Ethiopia Aremayehu Tegenu ejo kuwa mbere yabwiye ijwi rya Amerika ko ibihugu uko ari bitatu bikeneye amazi ya Nile bya bikaba ngo bya kugira ngo abantu bayakoreshe cyangwa se bazayakoreshe mu bikorwa by'iterambere yavuze ko abategetsi bo muri ibyo bihugu bitatu byabatwaye amezi kugira ngo babashe kumvikana ku bintu byibanze ku buryo nta gihugu cyahungabanya ikindi kandi ibitumvikanwaho bikagenda bikemurwa binyuze mu nzira y'amahoro ibisobanuro ku buryo byose bizakorwa bizategurwa mu masezerano azashyirwaho umukono ya nyuma. Ministri w'intebe wa Tunisia hirukanye abayobozi ba polisi batanu nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyagabwe ku nzu ndangamurage kuwa mbere w'icyumweru gishize. Icyo gitero cyahitanye abantu 21 bose bari bamukerarugendo b'abanyamahanga uretse umwe gusa. Umuvugizi wa Minisitiri w'Intebe Habib Esid yavuze ko yasuye inzu ndangamurage ku cyumweru agasanga harabaye uburangare bwinshi kubirebana n'umutekano. Abategetsi ba Tunisia bavuga ko abashinzwe umutekano kuri iyo nzu y'umurage hamwe n'abarinda inteko ishinga amategeko bari bagiye kwinywera ikawa mu gihe abarwanyi babiri bafite imbunda baje birara muri bamukerarugendo. Ingabo ziri ku ruhande rwa guverinoma ya Libya yemewe n'isi yose hejo kuwa mbere zahanuye indege y'intambara yari itwawe n'abagabo bivugwa ko bakorana na guverinoma ifite icyicaro i Tripoli ikorana n'abarwanyi bakisilamu. Guverinoma ikorera i Tobruk yavuze ko iyo ndege y'intambara yahanuriwe mu burengerazuba bwa Libya nyuma y'uko hiteye bombe ku mujyi wo mu burengerazuba bwa Zitane ushyigikiye guverinoma yatowe. Umuvugizi w'i Tobruk yavuze ko umuderevu yatwikiwe mu ndege kandi ko abasirikari bari bayizengurutse. Tukivuga kuri Libya, amazina ya mbere y'abantu bazaba bagize guverinoma y'ubumwe ya Libya bashobora gutangazwa muri iyi minsi nk'uko bivugwa n'intumwa ya ONU muri Libya Bernardino Leon. Ibyo yabivugiye Bruxelles mu Bubiligi ejo kuwa mbere.
Urakoze eje ni mukankusi ku makuru uheje kudushikiriza. Utugume hafi uze kuduha incamake yayo makuru imbere yuko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Njuti mwese muri kumubandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda ziravuga ko u Rwanda rutagiharugwa mu bihugu 22 bifise uburwayi bwinshi bw'igituntu. Dr. Michel Gasana ashinzwe ubuvuzi bw'indwara yabwiye abamenyeshamakuru mu Rwanda yuko uburwayi bw'igituntu bwagabanutse ubu bukaba bugera ku 600 mu gihe mu myaka iheze u Rwanda bwaharugwa ko bufise uburwayi bugera ku 800. Inkuru ya Assumpta Kaboyi.
Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bavuga ko muri iyi myaka indwara y'igituntu igenda igabanuka bitewe ahanini n'uko abaturage basigaye bivuza hakiri kare mu gihe hari uketse ko yanduye iyi ndwara ko ndetse n'uburyo bwo gupima iyi ndwara bugenda butera imbere. Dr. Michel Gasana ushinzwe kurwanya indwara y'igituntu muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko u Rwanda rutakibarirwa mu bihugu 22 byugarijwe n'igituntu. Imibare itangazwa n'ishami rishinzwe kuvura indwara y'igituntu muri Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko umwaka ushize u Rwanda rwari rufite abarwayi bagera ku 600 ugereranije n'abarwayi bagera ku 800 bariho mu myaka 2005 na 2006. Muganga Michel Gasana avuga ko uyu mubare ari uw'abarwayi baba baganya amavuriro kuko bose batagerwaho.
Hari abarwayi natwe tutageraho ariko n'impamvu inagaragara ku rwego rw'isi ni ikibazo kinakomeye. Ndavuga za tools cyangwa ibikoresho dusigaye dukoresha nabyo biracyafite ikibazo. Nkuko nabwiraga murare abankije twatangiye gukoresha nka zera za Chin Expert ubu tutangiye kubona abarwayi benshi. Hari abarwayi bamwe tutashoboraga kubasuzuma muri prison ngo tunababone kuko ibyo twakoreshaga za microscopy zitagezweho. Numva hari abarwayi benshi dushobora no kurata muri diagnostic kubera ubwo ibyo bitari bitashobokaga. Ngira ngo nk'ibitwa navuze kubera tugiye gusakaza ibikoresho ahantu hose mu bitaro byose no kuba kwari ikintu kishika ziyongera no ku buryo bari abantu bake tutabonaga dutekereza yuko bashobora kuzaboneka.
Abaturage bagirwa inama yo kudasangirira ku bikoresho bimwe nyimwe mu nzira yo kugabanya kwanduzanya indwara y'igituntu. Nyamara nubwo mu minsi ishize abaturage basaga nk'abazi ibi byo gusangira ku bikoresho bimwe nk'imiheha, ibikombe, muri iyi minsi hari aho abaturage bongeye kwirara maze basubira ku muco wo gusangira bahererekanya umuheha umwe asoma agahereza undi. Iyo muganiriye bagerageza gusobanura impamvu gusangira kwabo bitabazanira ingaruka. Dore ko munywesha umuheha umwe kandi
oya nta kintu bitwaye ariko iyo turi babiri turi kumwe gutyo nta kibazo. Mba nanga kumwima
indwara zibi Kigali nanga nta kibazo tuba dufite.
Muri sangira nta kibazo ku muheha umwe?
Aka ntacyo. Kigali rega haba indwara nyinshi, haba ibirara, ibiki byose, indaya, ariko ntahandazi haba.
Iyo karaga parasitike naribi.
Ubu ni umwe urahereza umugenzi wawe
ntacyo. Tayari rwose twinywere.
Nta ndwara yakwandu?
Oya ntacyo. Yemu kanwa se. Nose yibona baca iriya miha y'inuza y'ingiyi y'ibiti. Kuki bayiciye se bakazana ingiyi ya parasitike?
Iya parasitike yo muvuga ko nta ndwara ifite?
Iya parasitike naribi cyayo.
gukoresha umuhe umwe cyangwa usangira ku gikombe kimwe nimwe mu nzira yororokeramo indwara y'igituntu, ariko hari izindi nama baganga batanga nazo zafasha mu kugabanya ikwirakwizwa ry'indwara y'igituntu. Uyu ni Dr. Migambi Patrick wo muri Minisiteri y'Ubuzima ishami y'igituntu.
Hano bahuriye abantu benshi, ugomba kubaka ahantu ku buryo umuyaga winjira ukasohoka mu buryo buhagije. None tukanakangurira abantu kwivuza kirikare. Abo tuvuga na abantu baba bamaze kugaragaza ibimenyetso, ariko kuri twe bwushora kubasanga dufite ubwandu, badupimye bagasanga dufite ubwandu ariko ntago turagaragaza ibimenyetso. TB indwara y'igitunu itandukanye n'izindi, no kuvuga yuko mu babandi bose bahura nako gakoko bitewe n'ubudahangarwa dufite mu mubiri, twese ntago tugaragaza ibimenyetso. 10% nibo bagaragaza ibimenyetso, bivuge yuko mudashizemo imbaraga yo kuvura abantu 600,000 bizanka nka bombe umunsi umwe, nibaje nk'icyorezo cyangwa se abantu bakandura sida benshi, ubudangarwa bukagabanuka puf umubaruzi yonye.
Umunsi wo kurandura indwara y'igituntu ku isi bugizizwa tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu. Ku rwego rw'isi harabarurwa barwaye b'igituntu barenga 1.8 million, muri bo abagera kuri 1.1 million bahitanwa n'iyi ndwara buri mwaka. Mu bihugu bituranye n'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ubugande, Tanzania ndetse na Kenya, ngo biri mu bihugu 22 bivugwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS byugarijwe ku buryo bukomeye n'indwara y'igituntu. U Rwanda rusohora amafaranga arenga 370,000,000 buri mwaka agenda ku miti y'abanduye indwara y'igituntu. Umurwayi ufite indwara y'igituntu mu Rwanda imiti ayihererwa ubuntu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi. Abanywanyi 17 b'umugambwe CNDD-FDD barandikiye urwandiko Perezida Petero Nkurunziza bamusaba kudasubira kwitoza. Muri abo bagumya banga harimo umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana hamwe na Onesime Nduwimana yarasanzwe avugira umugambwe CNDD-FDD. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni i Bujumbura mu Burundi.
Ugo rwandiko rwatewe igikumu kwa 24 uyu mwaka hari ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Abashize igikumu kuri ugo rwandiko n'abagumyabanga 17 bari mu nzego zitandukanye z'igihugu no mu nzego nyobozi z'umugambwe CNDD-FDD. Ugo rwandiko bagwerekeza umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD Petero Nkurunziza. Ugo rwandiko rugizwe n'ingingo 9. Iya mbere, bamenyesha ko bashaka gushikiriza aho bahagaze mu bijanye n'umukandida umugambwe CNDD-FDD woshira imbere mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije. Ingingo ya kabiri, bavuga ko bashaka gushimangira ingingo yafashwe n'abagize inama nkuru y'inararibonye ivuga ko umukuru w'igihugu atosubira kwiyongeza ikindi kiringo. Mu ngingo ya gatatu, abo bagumyabanga bashimira Perezida Nkurunziza intambwe agejeje ko igihugu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu nko mu bya politike, iby'ubutunzi n'iby'imibano. Ubwa kane, bamenyesha ko biweje icuka kiri mu gihugu muri kino gihe umukuru w'igihugu yofata nk'ama umwitwa ariko w'abanyagihugu benshi akareka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije nayo umugambwe CNDD-FDD ngo urashobora kuronka kandi ukagena biciye mu mategeko y'umugambwe uwundi mukandida. Mu ngingo ya gatanu, bamenyesha umukuru w'igihugu kwabikoze gutyo azoba ahitiyemo neza Uburundi n'Abarundi, kandi ngo n'izina giwe rizoba rurangiranwa mu mateka y'igihugu no mu makungu nk'umuntu yaharaniye amahoro mu gihugu hamwe n'agateka kabene igihugu arongoye. Uga gatandatu, bandika ko mwibwirizwa shingiro hariho ingingo abacanke bariya batumva kumwe kuvyerekeye ibiringo Perezida Nkurunziza amaze kurongora igihugu. Kubgabo ngo inyishu y'ico kibazo gifatiye kumari zihari muri kino gihe kuvyerekeye manda ngo nawo ironderera mu gusoma ibwirizwa shingiro ryonyene, ahubwo igomba kuronderegwa cyane cyane mu ntumbero ya politike no mu karanga mutima k'umugambwe CNDD-FDD. Kemeza ko umugumyabanga ategerezwa guharanira inyungu za benshi imbere y'inyungu ziwe z'umuntu umwe canke babiri. Amakuru ngo bafise amenyesha ko harabashobora gufatira ku ngingo yitwa ko itubahirijwe na cyane cyane mu by'abarundi basezeranye iyarusha bikababera imbarutso yo gukwegera mu kaga igihugu amarira n'ubukene bitagira izina bikugarizwa Burundi. Ubwindi basaba ko nyine icubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD kwico kibazo cy'umukandida w'umugambwe bamushikirije cyotoregwa inyishu neza mu bwitonzi nkuko bayimusavye gucyo ngo na umuriza bagumya banga abarundi bose ndetse namakungu ubwo munani bandika ko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD rizohamagarigwa ico gikogwa byotunganywa hisunzwe amategeko akaranga mutima ku mugambwe CNDD-FDD na demokarasi ico kibanza kizece gukire umunyamabanga atowe na benshi kandi ashobora no kwizegwa n'abandi barundi ingingo y'icenda baheraheza bashimira nyeni cubayira umukuru w'igihugu kukuntu azokwakira ivyo vyiyumviro vyabo ubwo gwandiko gwatewe ko igikumu n'abagumya banga 17 muri bo harimo umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana Onesime Nduwimana asanzwe avugira umugambwe CNDD-FDD akongera akarongora ishiramwe Sokabu Kanyange Geneviève arongoye igwego gw'abakenyezi ba CNDD-FDD Nyandu Yanserme uramatari w'intara ya Bubanza umushinga mateka bucumi Moyize nabandi abo bate igikumu kuri ugo gwandiko ngo bashobora kwiyongera umwanya wari wose kuko ugo gwandiko ruriko ruratemberezwa mu bagumya banga bose mu gihugu bamwe mubashize umukono kuri ugo gwandiko ngo babatanguye kugigwa kwitera bwoba ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Ubu naho n'umwanya tubashikiriza ikiganiro cerekeye bivugwa mu binyamakuru vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afrika, mugiye kugishikirizwa na mugenzi wacu Edi Gwema.
Shuti muduteza amatwi, uyu ni wa mwanya tubagezaho ibyanditswe kuri Afrika n'ibitangaza makuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi mwabisomewe nanjye Edi Gwema. Mu gihugu cya Liberia haravuga umuntu mushya wanduye indwara ya Ebola nyuma y'ibyumweru bibiri umurwayi wa nyuma wari urwaye iyo ndwara asezerewe mu bitaro. Amakuru dusoma mu kinyamakuru The New York Times avuga ko iyi nkuru mbi ije mu gihe muri Liberia bari bafite icyizere cy'uko iyo ndwara yarandutse burundu muri icyo gihugu kiri muri bitatu byo mu burengerazuba bwa Afrika byibasiwe na Ebola. Uwo murwayi ni umugore w'imyaka 44 wahitwa Caldwell hafi y'umurwa mukuru Monrovia. Abashinzwe ubuzima bavuga ko bataramenya uburyo uwo mugore yanduye iyo ndwara. Ministeri y'itangazamakuru yo ivuga ko ashobora kuba yaranduye binyuze mu gukora imibonano mpuzagitsina n'uwigeze kurwara Ebola. Kugira ngo igihugu gitangazwe ko kitakirangwamo Ebola, kigomba kumara iminsi 42 nta murwayi mushya ukivugwamo. Radio Ijwi rya Amerika, umwanya tubasomera ibyanditswe kuri Afrika n'ibitangazamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrique haravugwa ibitero byagabwe n'abarwanyi b'abasilamu bikagwamo abantu 11. Amakuru dusoma mu kinyamakuru The Washington Post avuga ko icyo gihugu kibasiwe n'imvururu n'intambara z'urudaca hagati y'abarwanyi b'abasilamu n'abakristu kuva mu mwaka wa 2013. Imirwano yabaye mu cyumweru gishize ngo yaba yaratewe n'amakuru y'uko umwe mu basilamu yibwe inka bigatuma atabaza abarwanyi b'abaseleka. Icyakora umuvugizi w'uyu mutwe yahakanye ayo makuru. Ibyo bitero byatumye abantu benshi bahunga imisozi yabo. tukivuga amakuru ajyanye n'ibitero ikinyamakuru The Washington Post nanone cyanditse ku gitero cy'iterabwoba cyagabwe kuri ba mukerarugendo ku nzu ndangamurage mu gihugu cya Tunisia. Icyo gitero cyaguyemo abantu 19 17 muri bo bari abanyamahanga. Izo ntagondwa ngo zagaragaye zambaye imyambaro ya gisirikare ubwo zagabaga igitero kuri iyo nzu ndangamurage ya Bardo iri hafi y'ingoro y'inteko ishinga amategeko. Abo ba mukerarugendo bishwe nawo mu bihugu by'Ubutaliyano, Polonye, Ubudage na Espagne. Abandi bantu barenga 50 ngo bakomeretse bikomeye. Ahanshuti tukaba ariho dusoreje ibyanditswe kuri Afrika n'ibitangazamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi mwabisomewe nanjye Ed Rwema.
Urakoze Edigwema kuri icyo kiganiro. Tubibutse namwe nshuti ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro vyacu tubibashikiriza mu Rwanda kuri radio Inshuti ya Bose FM umurongo wa 88 n'ibice bitatu, ku Ijwi rya Amerika umurongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi naho turi kuri FM umurongo wa 94 n'ibice 9 no ku murongo wa 95 n'ibice 2.
Iradio Ijwi ya Amerika. Muki gihe amatora yimirije mu Burundi, Iradio Ijwi ya Amerika yatekanije umwanya w'ibiganiro vyerekeye amatora.
Nivyo koko tuzoha akaryo abanyepolitike, abahinga mu vyerekeye politike, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike, ugwaruka, abapfasoni, abikorera utwabo, abagwiza tunga, kugira ngo badushikirize ibyumviro byabo ku itegurwa ry'amatora hamwe n'ukuntu yoba mu mutekano akaba ku mugaragaro ataguterana igitsure.
Abategetsi bazoba ariko barahiganwa nabo bazohabonera akaryo ko gushikiriza abanyagihugu imigambi yabo yo guteza imbere Burundi, eka bazoshobora kandi no kugira impari zo kumenyekanisha no guhayanisha imigambi yabo.
Turabateye akamo mwese Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Isi iragenda ihinduka. Diplomasi kimwe n'iterambere nabyo birahinduka umunsi ku wundi. Ibibazo by'ingutu byugarije isi birimo impindukire y'igihe, ubukene, iterabwoba n'indwara z'ibyorezo byahindutse insobe kandi ni nako bikwirakwira vuba ku isi. Biragoye rero kuba guverinoma ubwayo cyangwa se umuryango runaka byabasha kubikemura. Gukemura ibyo bibazo by'insobe bisaba ubuhanga budasanzwe no gukorera hamwe kw'abatuye isi bose. Mu mwaka wa 2009 nibwo ibiro by'ubufatanye rusange byashyizweho muri Departement ya Leta y'Amerika. Ibyo biro bigamije gushyigikira iterambere n'ubufatanye hagati y'inzego za Leta n'abikorera ku giti cyabo mu gushakira hamwe umuti w'ibibazo by'ingutu byugarije isi. Ibyo biro bimaze gutanga miliyoni 829 z'amadolari kuva mu mwaka wa 2009. Ibyo biro kandi bikorana n'inzego zinyuranye zirimo amasosiyete yigenga, imiryango itagengwa na Leta, amadini, za kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi mu kubonera umuti ibibazo byugarije isi. Muri Afrika, ubufatanye bumaze imyaka 3 na Lions Arobaz Africa bufasha inzego za Leta n'izabikorera ku giti cyabo mu gukorera hamwe. Kugeza ubu kandi abashoramari 2000 bitabiriye gahunda zitegurwa muri ubwo buryo. Imishinga mishya irenga 80 yatangirijwe mu gikorwa cy'imurikagurisha cyitwa Demo Africa. Mu mwaka wa 2013 imishinga 5 ya Lions Africa yabonye amahirwe yo kujya kwerekana ibyo ikora mwimurikagurisha ry'ikoranabuhanga ryabere muri California mu karere kubatsemo amasosiyete y'ikoranabuhanga bita Silicon Valley. Indi mishinga 30 ya Lions Africa yatsindiye kujya mu irushanwa muri Afrika y'Epfo mu ihuriro ry'abashoramari mpuzamahanga. Ikindi kandi abana barenga 80 bari muri programu z'imishinga y'ifatizo ya Africode Dojo ibera muri Nigeria no muri Tanzania. Hari imishinga nk'iyo iteganijwe mu bindi bihugu bya Afrika mu minsi mike iri imbere. Kimwe nuko ubufatanye bwa za leta n'abikorera ku giti cyabo bukorwa hirya no hino ku isi, Lions Arobaz Africa ibona inkunga zituruka ku mpande zombi. Ihuza kandi amasosiyete y'ikoranabuhanga, imiryango yita ku majyambere mpuzamahanga n'imishinga igitangira mu gushyiraho za programu mbonera zigeza ba nyirazo ku myanzuro ishimishije kandi y'ingirakamaro.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese muduteze amatwi, mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Eugenie?
Urakoze Oriane. Twabwiye ko Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani n'umuyobozi mukuru wungirije Abdullah Abdalla ejo kwa mbere batangiye ibiganiro n'abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Ghani yavuze ko ubufatanye bw'igihugu cye na Amerika ari intego ikomeye kandi ashimira Amerika kubera ubwisanzure n'icyizere biri muri Afghanistan. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Arabia Saudite ejo kuwa mbere yavuze ko ibihugu by'Abarabu bishobora gufata ingamba zikenewe ku Bahuti bo muri Yemen barwanya ubutegetsi igihe ataboneka igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro kugira ngo imirwano yabo na guverinoma ya Abdi Rabu Mansur Hadi ihagarare. Misiri, Ethiopia na Sudani byasinyanye amasezerano y'ikubitiro ku buryo bwo gusangira amazi yava mu ruzi rwa Nili, bikaba biha uburyo Ethiopia bwo gukomeza kubaka urugomero rushya runini cyane rw'amashanyarazi. Minisitiri w'intebe wa Tunisia yirukanye abayobozi ba polisi 5 nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyagabwe ku nzu ndangamurage ku wa mbere w'icyumweru gishize. Icyo gitero cyahitanye abantu 21, bose bari bamukerarugendo b'abanyamahanga uretse umwe gusa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yasabye ko Nigeria muri Nigeria haba amatora yigenga kandi mu mucyo kuri uyu wa gatandatu. Yaboneyeho no gusaba abanyanigeria gukumira urugomo rwibasiye andi matora yabaye mbere muri iki gihugu. Muri video yatangajwe na ambasade ya Amerika Abuja muri Nigeria, Perezida Obama yavuze ko amatora akozwe neza ari ryo urufunguzo rwo guhagarika umutwe w'abarwanyi ba Boko Haram. Ibyo kandi ngo byatuma abanyanigeria barenga miliyoni bavuye mu byabo babasha gusubira mu ngo zabo. Bwana Obama yagize ati, niyo mpamvu mpamagarira abayobozi n'abakandida bose kumvisha neza abashyigikiye ko urugomo rudafite umwanya mu matora ya demokarasi kandi ko batazakangurira abantu urugomo cyangwa ngo babashyigikire mu kurukora. Ibyo haba mbere mu gihe cyangwa se nyuma y'uko amajwi abaruhe. Mu matora yo muri Nigeria, Perezida Goodluck Jonathan ahanganye n'uwahoze ari umuyobozi wa gisirikari Muhammadu Buhari.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha. Turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Thomas Kamirindi. Mwakoze kudutega amatwi muri kino gice cya mbere. Ibiganiro vy'Radio Ijwi rya Amerika birabandanya. Mu gice cya kabiri tujye kubashikiriza minota mike cyane, turabashikiriza ikiganiro muri Sanze. Ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibindi biganiro vy'Radio Ijwi rya Amerika guhera saa moya n'igice kugera saa mbiri zo ku mugoroba. Mu kurindira ibiganiro vyo ku mugoroba tubifurije umunsi mwiza. Imana ibahezagire. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Dieudonné Nahimana ayoboye ishyirahamwe New Generation ryitaho abana bahoze bari mu ibarabara. Iki kiganiro gikurikiye ibiganiro twagize bitari bike aho mwavuze intambwe mwamaze gushika ko kuva aho Burundi n'ishyirahamwe ryanyu bironse iteka ry'ukuraserukira Burundi mu gikombe c'isi yose cabereye mu gihugu cya Brazil mu mwaka uheze. Mushobora kutubwira ibikorwa aho mugeze intambwe muri iki gihe?
Ego murakoze. Kuva gihe umugwi wacu wa New Generation ugarukiye mu gihugu cya Brazil wapronse ikibanza cya kabiri kw'isi yose, twabwa mbere ho ngo twageze kwivugana ko twakiwe neza, haba bamenyeshamakuru cyane cyane batumye muri menyekana, hanyuma uzicarana akaryo guteka ku bigihugu kwa gatanu igitega ku munsi mukuru w'abakozi aho yashimiye umugwi w'abana bashoboye kugenda guserukira Burundi. Ku bico gere twe twaciye twirebere icyo twakwita isekeza canke ibikorwa byo guhuza urwaruka abana bashoboye guserukira Burundi, bashobora kuronka akaryo gushobora kugenda hirya no hino mu ntara, kuko dusanzwe dufise ibikorwa by'isekeza bibiri mikuru dukoramo gihe nico abantu maze kumva citwa Burundi urwaruka turashoboye. Nisekeza rihuza urwaruka ruvuye mu bice bitandukanye, aho tuvuga yuko urwaruka rufise uruhara mu iterambere ry'igihugu kandi ko rufise icyo gushobora guterera. Dusaba rero yuko abategetsi, abari mu ntwaro, mu bya politike bugerageza guha ikibanza gikwiye urwaruka kugira ngo rwite ruterere mu iterambere ry'igihugu. Muri icyo gikorwa rero tukorana cyane cyane mu bw'amapeho bakina mu mupira w'amaguru, aho twaje tugira naho isekeza rivuga kubijyanye no gusubiza hamwe kugwaruka mu Burundi, bihereye cyane cyane gukira kw'imitima yo kugaruka kwakomeretse biciye mu byakurikiye mu ntambara. Rero turamaze gukora ibikorwa bitari bikeyi, igikorwa cya mbere twagikoreye kuri Centre de Kamenge, abantu benshi basanzwe bazi urwaruka rutari buke rwo mu majyaruguru y'igisagara cya Bujumbura, aho umugwi wacu wakinye n'undi mugwi wo mu Kamenge hariho ukarushika hafi 3,000 badakoraniye hamwe, dufite n'abaririmbyi bambwiye ngo basanzwe bazi mu byo kuririmba mu kino gisagara. Urwaruka rero byagogeye mu bezi bacaruka akagiye gushobora kuvuga amajambo yo guhanura ubundi rwaruka no kubereka ingene bashobora gutegura akazoza keza kabo. Twarabikoze mu ntara bubanza, murabyi yuko muri izo ntara za bubanza Cibitoke muri Seze hamaze igihe hari ushanirana hagati y'abantu bijyanye n'ibya politiki, ariko igihe twagenda twebwe tukina n'umugwi wo mu ntara ya Bubanza twashoboye kwegeranya urwaruka ruri hafi 8,000. Sitade Murambya yari yuzuye, abantu baratangaye kubona abantu urwaruka ruvuye mu moko yose, mu miryango itandukanye, bose baje kuraba uwo mugwi w'umupira w'amaguru, kandi turabona akajyo gushobora kubabwira iryo jambo ubwo urwaruka rugenda rutwaye. Twagize imbingino nyinshi dusubiremo umwanya mutoyi, urwanyumaro ntitwagize ni mu ntara ya Muyinga kuri sitade Muyinga ejo bundi, aho n'umugwi warimwo Rikanga rivuye mu maekipe ya Muyinga, aho nyine byagenze uko nyene urwaruka rwinshi rwari rwaje kwitaba, hanyuma bamwe muri aba bakina muri ekipe yacu baronka akaryo gushobora kubwira impanuro urwaruka. Two tugerageza gukora ivyo dushoboye kugira ngo, nk'uko mubizi muri kino gihe mu Burundi hari guhagarika imitima ko kugaruka, cyane cyane rujuragizwa n'ibijyanye n'ibya politiki muri kino gihe. Twebwe rero twahisemwo gutanga imesaje cyangwa ijambo ribwira urwaruka yuko ari igihe cyo kugumiza umutima hamwe mu nda, hanyuma bagakora ngategura akazuza keza kabo. Nivyo bimwe mu byo tumaze gukora, kuko nivyo tumaze gukora kuva aho mugarukiye.
Nivyo muravuze ko akenshi nk'abo bakiri bato muri ibi bihe vya politiki bashobora gukoreshwa mu buryo utameze neza. Hariho novuga nkitohoza riherutse kuba ryagizwe n'ikigo Centre d'alerte et de prévention des conflits, aho cyasanze ubukene, ubushomeri hamwe no kunywa inzoga hamwe n'ubugizi bwa nabi biri mu mpamvu iryo tohoza ryashoboye kubona bishobora gutuma haba umutekano muke nko mu gihugu mu Burundi. Ku biberekeye mwa ko muravuga ko mufasha ku rwego rwanyu ko mubishoboye kugira ngo mwibagize aba bakiri bato gushobora gukurikira abantu bashobora kubashira mu nzira atarizo. Hari ibindi muri ko murakora ku byerekeye uwo mugambi cyane cyane muri iki gihe aho ibyo bishobora kuba imbere y'amatora?
Ego nizo twa turashimye kandi muri miss muno zona byumva cyane mu menyesha makuru kuko ko twatuma dutse twitegura dutegura ingene twogira ico dushike ruka cyane cyane ku Burundi kugira ngo bagire hari ibintu twokwita ntarengwa mu bijanye n'ibyokorwa haba mu barahagira ari za politike no mu bindi kwibye yuko habaho gusubira gushimbe imbere ibindi bgana ikumuntu wese azakoresha ikenye no gutuma ugwaruka rusubira mu zo gushamirana atazoba ariko gusa bigira kubwo impamvu za politiki ariko ariko azoba ahanganye n'ugurako rwose bw'igihugu azore anonona kaduza karwo. Rero nize n'imwe mu byokorwa tuko turagura kandi n'imaze gutangura gukorwa ibintu no kugira ngo turabivine tufashe ugurako kurondera ingene rutoma ruzirinze cyangwa ngo gwizere ko akazi kazova muri leta gusa cyangwa muri politiki. Aho rero dufite umugambi twamazangura mu madi gihe aho turaba ugurako rufite ibyiyumviro bidasanzwe twita amayidi novembre ashobora kuvukamo amashyirahamwe yo kwiteza imbere. Hanyuma turagenda rero mu makomini atandukanye two tubikora mu gisagara cya Bujumbura mu ntara ya Muyinga no mu ntara ya Makamba aho turaba ugurako rufite ibyiyumviro bidasanzwe byo kwiteza imbere. Turatumira ugurako rufite nk'amajana abiri hanyuma tubabwira tugenda mutegura imigambi idasanzwe fise hanyuma tugakuramo muri ibi bice bitatu tugakuramo ugurako rushaka kuri 2025 babafise ibyiyumviro bidasanzwe byo kugira amashyamba yo kwiteza imbere. Tukaba tubaha inyigisho n'ingeri bakwiye gutegura imigambi yo kwiteza imbere ibyo twita ama business plan bakiga kugira ngo ingene bashobora kugira imigambi hanyuma amashinga ishyirahamwe. Tukabaherekeza gushika aho bashika naho bagenda ku amashyirahamwe yabo yandikwa agatangura akabahojitre tukanabahuza n'abafise imitaha cyangwa amabanki kugira ngo bashobore kurabona ibyo bashobora kubagurana. Iki ni kimwe mu bindi bisabwa turiko turakora mu byo twita entrepreneurship program tugira tukigisha uyu mwaka twihaye ihangiro ry'abashikirana tugeze kuri 75 turiko turategura muri ubwo buryo kugira ngo tumenyereze ubaruka kutama rumbire yuko kugira ngo bazotere imbere bazabanza kuja muri politiki cyangwa bakaza kurondera ibibanza mu ntwaro hashavamo n'ibi byo ku urudamako bw'igihugu. Twashakaga ko ugwaruka rumenya yuko unafite icyumviro cyiza kidasanzwe ashobora kwiteza imbere agagira umugambi ejo akazokwibesha ko turafite ururero bwabo abantu baciye muri New Generation uyu munsi bageze kure kubera ko batangiye gukora imigambi yo kwiteza imbere bwite cyabo. Ibi ni bimwe mu bindi bikorwa dusanzwe ko tunakora iruhande y'ibyo tuba dusanzwe byo gufasha abana kuko twibaza yuko igihambaye ku Burundi muri kino gihe sana jambo menshi gusa abantu bavuga si uko abantu bashigikiye ibicanke biriya canke bantibicanke biriya muri politiki ariko nuko habaho inyishu zisubirira ingorane nyaruko igihugu gifise muri kino gihe cyane cyane mu bijyanye n'iterambere.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza aho turiko tuvugana na Dieudonné Nahimana yoboye ishyirahamwe New Generation rifasha abakiri bato cyane cyane abana bahoze mu ibarabara. Muravuze ko muri abo bana mwafashije hariho abamaze gutera intambwe bamaze kugera kure, mwo bisigura neza kurushiriza mukatubwira icyo bamaze gushika ko uko bangana?
Ego no baburero bukeno shura kuvuga kuko mu myaka tumaze dukora uburero bwinshi. Ubwa mbere hariho uwo muco w'abana twagiye dufasha bava mu ibarabara, hariho abo twashoboye gufasha kugira ngo bashobore kuja mu mashure bakiga amashure bagaheza yaba amashure asanzwe cyangwa amashure y'imyuga. Uyu munsi bariko barakora imigambi yo kwiteza imbere nabo nyene aho bari mu mico itandukanye kuko kuva mu myaka ishize kuri 15 tumaze tubikora. Hariho imigambi itandukanye abo mudakuvugana muri kano kanya bari muri bamwe muri abo bavuye barabara bwo munsi bageze aho biteza imbere batangira imigambi yo kwiteza imbere mu buzima bwabo. Ariko turafite rero n'abandi kuko naho ni turishyamwe byo gufashana mu gusa turishyamwe byo gwaruka bw'imboneza ngo dukunda kubivuga hariho ugaruka dufasha mu mashuri no bahaburorero hariho nk'abantu no bakarwe nk'umuntu byo dufite twita club ya generation mu mashuri hariho nk'igenda giye kugendera club yo muri district Tanganyika ishuri imwe y'Ibujumbura usanga mu bana twako turaganira mu nyigisho twako turabaha mbona umwe afata cyane yandika gusumba abandi hanyuma mu nyuma yaho ngiye kuganira nabo usanga ariko arandika ahubwo ariko aracapa usanga yancase neza cyane akoresheje crayon usanga afise ubuzi bwo gucapa mugabo amashuri ariwe ko ari gatashi bakimufashamo dushobora tumuha karye ko kwiga ingene ashobora gukoresha ordinateur ubuje na graphisme kugira ngo ingene ashobora gucapa akoresheje ordinateur mu marabyiga turanka abantu baza kumwigisha kiriya gufi majambo make uyu munsi yaratanguye ishyirahamwe ryiwe afise sosiyete yiwe yitwa Studio Bay iri ngahe Bujumbura amaze kuba ku rugo rwiwe aritabu akora avuga ati byavuye kuri wa munsi no muri za nigisho naciyemo muri generation uyu munsi nkaba niteje imbere hariho nk'uyu mbiyaje afite ikibazo cyo kuronka amafaranga yo kuri inzu ndwaba amafaranga kuri hashambete noi kandi gishyira nashaka guteza imbere umugambi kugira ngo kwiteza imbere mu buzima uyu munsi ari mu bantu bateye imbere cyane ari mu bantu ijana no vuga ngiyo babe abantu bindi bitahe nyinshi bibanga bise usanga arimo kuko agezaho agamashifre dafisha gushaka ku miliyoni 4 kuko bizijanye n'akazi akora muri kino gihe ariko naho tutamuhaye twebwe umutahe munini ariko akemeza ko iyumviro cyo kwiza imbere byavuye muri izo nyigisho yagiye araronka ari ururo bwinshi dufise bw'abantu baje muri generation batabona iyo ariko baraja muri kazoza ariko uyu munsi bashoboye gutera imbere bakiteza imbere mu buzima bwabo rero naho kubera abantu bafite byose ngo mvuge madeta ariko hari ibintu bitandukanye kumbure mu bindi biganiro dushobora kubaha bakabibabwira bonyine.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza turi kumwe kandi na bamwe mu gwaruka ishyirahamwe New Generation riyobowe na Dieudonné Nahimana ryashoboye gufasha hari Nimbona Eric na Bigirimana Innocent. Ndanguriye kuri wowe Nimbona Eric, hari icyo wowe ufise udushikiriza ku byerekeye iyo shyirahamwe ku byerekeye ibikwerekeye no kugene ryagufashije?
Je new generation yamfashije nkiri mutora cyane irashira mu ishure ndashobora kwiganda heza ishure ry'umwuga gushika naho nkora muri cafe shop ya new generation mbene mu majambo make new generation yankuye mu irashikana ku rubenzi hari n'ishaka
nawe Bigirimana Innocent washobora kutubwira ukugene ishyirahamwe New Generation ryo bajya ragufashije ku giti cyawe n'ingene ryafashije abandi bari ku rugero rwawe ku myaka yawe?
New Generation cya mbere igituma twahuye nuko cyari mu gihe cy'intambara nari nsanze intango n'iherezo nshyitse ngaha mu gisagara cya niho baca bamfashiriza mu bandi bana bari basanzwe bari mu buzima bugoye acha badufashiriza hamwe gushika n'ubu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turiko tubashikiriza ikiganiro gihijamba batwumviriza aho turi kumwe na Dieudonné Nahimana yoboye ishyirahamwe New Generation rifasha abakiri bato hamwe n'abana bahoze mu ibarabara. Tugaruke ku igikombe cy'isi yose mwigeze kugiramo uruhara muri Brazil nca abana bahoze bari mu ibarabara kuva muvuyeyo ndazi muri hariya kumwabonanye n'abantu batandukanye ka no gwaruka wari ujanye hariya gwabonanye n'urundi gwaruka ruva mu bice bitandukanye byo ku isi mwaragumye muvugana hari ikintu mwaragumije ama contact na bamwe bamwe nikihe mwubakiye nikihe muzobandaniriza ko kuvyerekeye akaryo nkako mwaronse kuguseruka iryo shira hamwe no gutera iteka igihugu?
Ego zabanje tuma dufitanye imigendranire kuko ishyirahamwe ryateguye ibyo higanwa ryamaritegura inama n'ibiganiro bamwe basoza bavuga ariko barashika ko kuba bavuye muri Brazil rero rwose waserukiwe muri Brazil wamenyekanisha ugatanga amakuru y'ibiri kurakora kuva umaze gusubira mu gihugu iwa ariko kandi ahanini hariho n'ibindi bikorwa bitunganijwe hariho nk'inama iteguwe muri uyu mwaka yo gusubira guhuza abaserukiye iyo migwi kugira ngo basubire kwiyumvira ku bikorwa bitandukanye harimo no kwiyumvira ku bijyanye n'inkino zoba disi yose kandi mu mwaka uza muri Brazil mu bijyanye no kunonora imitsi rero hamariho kuvugana no kwiyumvira ingene biciye muri uyu rugo rukino tubandaje tugira dufashije urundi rwaruka rero turumva inkuru zitandukanye muri Pakistan tukumva ingero mugwi wabandanije ubwirengaciro mu gihugu bakaruha ijambo kugira ngo utange gukora imigambi y'iterambere ku bana bakiri mu ibarabara hariho abo ni muri Amerika twumvise nabo nyine tuma dukurikirana ko barakora abashe kuza gusakira za Amerika turumva turakurikirana ibyo bagenda barakora ku munsi usanga rero kenshi turafise aho duhurira ku rubuga rwa internet aho ishyirahamwe ryose riravuga ibikorwa ariko rirakora n'ibyo twe natwe tuba twakoze bagahita bakamenyesha abantu.
Witegereje ubwo rwaruka wari wajanye ubona byarufashije gute kuba motive?
Bwa mbere hoho nuko byabaye bidasanzwe bayiteka ku gihugu kuko abaduhaye impapuro zo kugenda canke abatubona bose bavuga bati abo bana nta numwe azogaruka kubona baragarutse rero byabaye iteka ariko gusa sinoreka kuvuga yuko tutanezerewe kubona ko kumbura ta migambi ifadika ibenda mu gihugu hagati yo kurana ingena abo bana babaha agaciro kuko zipurishwa n'ubu bateye iteka igihugu yuko imenyekana amakungu tumaze kuronka abamenyeshamakuru bava ku isi yose baza barazakura abakino gihugu nk'ibyo mugwe abantu muri Espanyol n'abantu bava mu bindi bihugu baza kubaza inkuru zijyanye n'Uburundi ari bwambi bashitse kubera ko bumvise inkuru z'uyu mugwe w'umupira w'amaguru rero ntiturashika aho twifuza gushika kuko bari bakwiye kuri gutegwa iteka n'igihugu naho nyine bakaronka ikibanza kidasanzwe kumbura ubushikiranganji bukabakurikirana mu gihugu budasanzwe ariko twebwe aho tugerageza kugeza ni ukuraba ingene haba mu bijyanye n'iby'ubuzima bwa misi yose bwabo haba ibijyanye n'iby'amashuri turafasha kugira ngo batere imbere hanyuma bazobandanye bakoresha iyo experience baronse kugira ngo igire ikimaze igihugu ariko hariho n'ibindi migambi iri inyuma badashobora kuvugira ngaha idukurikira cyane kuri bamwe muri aba baragiye muri iryo higanwa kugira ngo babandanye bafasha abandi bana bakiri mu ibarabara.
Ndabizi ko iryo shyirahamwe ryanyu atari iryo shyirahamwe ryonyine rifasha urwaruka abakiri bato bashobora gufata kumbura inzira itari yo mu buzima bwabo mugabo bahuye n'amashyirahamwe nk'ayo yanyu akabafasha akabashyira ku murongo mu buzima bakavamwo ikintu nk'uko mwari ko muri bivuga mu baciye muri iryo shyirahamwe ryanyu bashoboye kwiteza imbere mukorana gute n'ayo mashyirahamwe yandi n'ikihe kintu kibatandukanye n'ayo mashyirahamwe?
Mungire dukora hamwe nuko afashe n'ama duhuriramwo cyane kenshi ugasanga yatunganijwe n'ubushikiranganji ujyanye gufatana mu nda canke ishyirahamwe rya UNICEF turafashanya mu bijyanye umwe wese bijyanye n'ibyasanzwe ndavuga spesiyalijemwo azi gukora gusumba ibindi. Twebwe itandukanirizo ridasanzwe dufise muri ishyirahamwe nuko tugerageza kuraba ingene ubwo rwaruka nyine aba arirwo rufata ingingo canke rugira uruhara mu iterambere ry'iyo shyirahamwe bitavuye gusa kumengo n'abarongozi baje kuba bategereza gukora. Ikindi ni uko dushimikira cyane cyane ku bintu bijyanye n'uko ugubaruka cyane cyane n'abakiri bato ko nk'aha turavuga ikigo cya Intervention usanga dufise abandi bana bakiri bato cyane bakingana nk'abumvise n'aba Inosa aba Eric igihe bashika ngaha bafite imyaka 3-4 hariho abandi tugifise bashashe bafite iyo myaka uyu munsi. Rero aho dushimikira cyane ni uko tugomba kubereka ariko twe tuje kubafasha ishyirahamwe ryo kubafasha ni ishyirahamwe ryabo bategerezwa kwiyumvira ingene bataguma bumva ko ari abantu bakeneye imfashanyo ariko ari abantu bashobora gufasha abandi badashobora guteza n'imbere n'igihugu. Kucyo tubabwira si uko twebwe twaje kubafasha ariko nuko tubona ko twe twashyize mu buzima bushaka kumera gutyo ariko uyu munsi tujya kugira icyo dukoze nabo ejo bazobanda bakadufasha bagafasha n'abandi twe tutagishobora kubikora. Ibyo tuma tuko turabamenyereza kubabwira dushimikira yuko ritagishyira hamwe ryo gufasha abana bo mu ibarabara ariko ribishyira hamwe ry'abana aho daba mu ibarabara bashobora gufasha abandi kubera ko bagize aho bishikanye mu buzima bwabo.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza aho turiko tuganira na Dieudonné Nahimana yoboye ishyirahamwe New Generation rifasha abakiri bato kugerageza kwiteza imbere no gufasha abandi ari kumwe na bamwe muri abo bana iryo shyirahamwe ryafashije urwaruka ari Nimbona Eric na Bigirimana Innocent. Yariko aravuga Dieudonné ko mu migambi yabo atari ugufasha abana no rwaruka ahubwo nukubaha inzira nabo bagashobora kwifasha no gufasha abandi muri uwo mugambi ni ihe migambi uwo bufise yugerageza gufasha abandi ugwaruka nkawe?
Mu migambi imwe dufise nuko muri uko yavuze muri kampanye duhora tukina nziza dusaje ku rundi guharuka kwa musanzwe rukiye mu buzima bugoye nk'ubwo twashyiye tukaberekana twe akaruriro tukirabira ko akaruriro kacu tukababwira yuko igishoboka ko bashobora kuva mu byo babarimo nk'uko natwe twabibayemo tukabivamo kandi tukatwa akaruriro tukababaza eske n'ubu uri baturaje uko tumeze wo kwiyumvira yuko twatwarabaye mu barabara.
Nawe Bigirimana Innocent, ni kihe ubona ni ihe migambi ubona ufise gushobora gufasha abandi nk'uko wanonsa ko karyo kugufashwa n'ishyira hamwe New Generation?
Cyambere kwanza nuko ndabwira yuko badataka by'igiziro kuko nagiye nuko baho kwanje bangishije uko igiziro mu kwigera ibyo nashitse ko byose nabishitse ko mu kwigera bo nabo nyene naho biri kose baba bari mu buzima bugoye ibo debukimba ngo bumve yuko ataco bashoboye bo nyene ubwabo ngerageza kubatera intege nk'iyo ndi kundababwira ariko nanonse ijambo niko ndabatera intege ndababwira yuko bategerezwa kumva yuko bashoboye nk'uko dusanzwe tubikora mu kubahimiriza yuko nabo nyene bashoboye.
Murabona ko bavyakira bavyumva naho haba hari ibibazo bikomakomeye mu buzima bwabo, murashobora kubabwira namwe ivyo mwari mwaciyemwo mugabo mu nyuma ubuzima bwanyu bugahinduka mukumva ko nabo bibaho umwizero?
Ego, benshi turabona yuko banezererewe ico cyumviro kuko nkuko yabibabwiye mugenzi wacu baturabire ko nabo nyene baravuga nafe tuvuye ngaha dufite ibyizigiro kandi tukabumvisha neza bakavaho bizeye yuko nabo nyine hari ikintu bashobora kwikorera bivuye mu maboko yabo bivuye no mu nguvu zabo n'ishaka baba bafise.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya kumviriza ikiganiro gihijambo abatwumviriza aho turiko tuganira na Dieudonné Nahimana yoboye ishyirahamwe New Generation bifasha abakiri bato ugwaruka mu Burundi kugerageza kwiteza imbere no guteza imbere abandi. Mu biganiro twigeze kugira imbere yaho narabajije ikibazo ku byerekeye uburyo mufise bwo gushobora gushira mu ngiro imigambi mufise eka no gutera intambwe gutera muje imbere. Hari intambwe zindi mwaronse mu kuronka ubwo buryo buhagije bwo gushobora gushika ku migambi itari mike kuko umuntu adafise uburyo atahashobora gushika?
Aba yakarusho kuko byatumye ariho abantu batwibya gusumba uko byari bimeze imbere kubera ko bamenye amakuru yacu. Bwa mbere hariho amashirahamwe twe turakorana ngaha mu by'amashirahamwe, usanga yavuye mu bindi bihugu akorera ngaha, ugasanga two turakorana cyane cyane ku migambi yo guteza imbere urwaruka, bamenyesha cyane cyane nko ku bijyanye no kuraba imbere urwaruka rwotera imbere mu byo kwiteza imbere, imigambi yo kwiteza imbere. Turakorana n'ishyirahamwe ryitwa Spark ryiva mu Buholandi rikorera ngaha i Bujumbura, rikaba rishyigikira bimwe mu bikorwa dusanzwe dukora. Turafise amashyirahamwe abagenzi hirya no hino cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, usanga badufasha mu bikorwa turakora ngaha cyane cyane ibyo gufasha abana. Hari amashyirahamwe atandukanye abana bakorana natwe, gusa urabye imigambi dufise nibyo tugomba gukora gushika ubu ntiturashobora gushikana na 70% y'uburyo dukeneye kugira ngo dushobore gukora twiyemeze ku mwaka. Ariko turabye aho twavuganiye mu mwaka uheze, ubu turamaze gutera intambwe ku niniya, kandi twizeye yuko muri ubwo buryo bundi dusigaje kugira ngo dushobore gukora ibigambi tuba twateguye ku mwaka dushobore kuburonka, kuko uyu mwaka ntumbero twihaye tushiteza gushikirwa bakashika ku 60% biciye muri ayo makampanye tugira mu guhuza urwaruka, haba abaza muri izo kampanye tugira hanze tugatugaruka dukora umupira canke kumviza ibiganiro tuvuga. Turagomba gushikira gutegura urwaruka rushika ku 80% muri abo bafise intumbero yo kwiteza imbere mu migambi, turafise intumbero yo kuraba ngene dushikira kandi no gufasha urwaruka rw'Indoneziya abantu bashaka kugira icyo bateremo za b'igihugu bashaka kugira na milongi ibiri. Rero dushobora gushaka kwegeranya bose rero birasaba uburyo butari buke, turamaze kuronka bumwe ariko twiteze yuko kubwira dusoronka n'abandi badushyigikira kugira ngo dushobore gukora ijana ku ijana imigambi twihaye n'ibyo tuba twarishinze gukora muri uyu mwaka.
Mu kurangiza, ndabona ko umwanya uri kuratera ugenda, nashaka mbaze n'ubuhe butumwa muri rusange mwashikiriza abakiri bato cyane cyane mu bihugu byacu byo muri Afurika aho bashobora gukoreshwa n'abantu babashyira mu nzira zitabateza imbere, babashyira mu nzira zibahuvya muri rusange nko muri iki gihe twimirije amatora, aho abanyepolitike kumbure bashobora gukoresha nk'ugwaruka nk'ubwo mu nzira mbi. N'ubuhe butumwa abo bahereza?
Icyambere tuvuga muri New Generation ni uko itunga twemera ko Imana duhaye twese kandi ringana mu bihugu byose ku isi, ringana ku moko yose, ringana mu mapolitiki abantu bavuye mu mice ya politiki itandukanye n'umwanya. Rero umwanya dufise n'amasambu 28 umuntu wese afise ku munsi yamubwiye abazungu y'abamurugaga champion. Ikintu cya mbere kibi cyo gutakaza kandi ugaruka cyane rutakaza mu bindi bihugu byacu ni ugukoresha umwanya nabi, kuwutakaza mu bitagira ikimaze, mu kuwukoresha ibyiyumviro bidafite icyo bishobora kubashikana bifadika. Rero umuntu wese atera imbere bijyanye n'ingira umutahe w'umwanya we gukoresha neza atari ko atakaza umwanya mu bitagira akamaro. Icya kabiri dushimikira ko cyane ni uko umuntu wese mudahuje ingene mwiyumvira n'ingene mubona ibintu ni umwe aguhaye akabyo ko gutera imbere, kuko atuma ugira agaciro. N'amakunda gutanga akarorero wese ngo turiga n'urwaruka, nkavuga nti mbega nk'umunsi Imana yokora ko mu Burundi twese duhinduka umuntu asa umwe, tugasanga twese turasa, tugasanga twese twiyumvira ibintu bimwe, tugasanga dukora bimwe, ubuzima ngo subira kuryoha. Kuko iyo abantu badafata nke batandukanye mu byiyumviro bituma bashigikirana umwe wese yuzuzanya n'uyundi. Rero hakwa umuntu ukora ko mudahurije mu byiyumvira ahubwo ufata ko ari umuntu ukora kungura nawe mu iterambere ry'ubuzima bwawe. Rero mu Burundi ho ngene tuvuga turabitomora cyane, turavuga yuko umugwaru kandi yo kwitwaza ubwoko yo kwitwaza umugambwa n'ibyo kwitwaza igitsina cyangwa kwitwaza ubutunzi afise agirira nabi ubuzima, agirira nabi ubuzima bw'uyundi muntu uyo n'umusigwa rwose rw'Uburundi. Ni ukuvuga ngo naho kwitwaza icyo aricyo cyose azore ko arona akaduza keza igihugu cyacu. Rero ijambo tubabwira tuvuga tuti reka dushyire imbere ugutatakaza umwanya witagira ikimazi, ugukora ibintu birimo umutima w'ubuntu, atagukora nk'umunyamaswa, atagukora ibintu gusa kubera ko umuntu agenda ati umutima urikira ibyo abantu bamubwira agomba kumucisha amaronko. Mwaka w'2010 twarasoye sinema ivuga ngo iyo menya, aho twerekanye abantu bata bo mugwaruka bakurikiranye politiki ariko bamaze gushikira ibyicaro byabo barabibagira, bisanga bari mu bohero abandi baramerewe nabi basubira kwicuza ngo iyo menya. Nyuma twakenyutse abantu uyu munsi turavuga ngo ntihagire uzokutuza ngo iyo menya sinze gukurikira abantu batari kubaranyereka inzira nziza. Ijambo tuvuga ngo ugwaruka turashoboye kandi mu bintu bafitemo uruhara, icyo gituma dukwiye gushyira imbere ingufu zacu mu iterambere ry'igihugu atari gupfa gukurikira gusa no gutakaza umwanya mu itagira akamaro.
Eric, nimbona n'ubuhe butumwa ushobora gushikiriza urundi gwaruka nkawe cyane cyane muri iki gihe himirije amatora rushobora gukoreshwa mu nzira mbi n'abanyepolitike muri make?
Ugwaruka rwo muri kino gihugu ubutumwa noruha ni ukuraba ko umunyapolitike wese azoza kubabwira ngo amutore bazoba ari umunyapolitike afitiye imigambi myiza ku gwaruka rwo muri kino gihugu. Nibajyane Nyabuhururu bagenda ku bantu babahendesha amahera cyanye ibiki n'ibiki, ariko atangiye imbeza dufitiye ngo kudukura muri buno bukene igihugu gisanzwe kirimo. Numva ariyo message no hari ugwaruka nkadi na jewe nyine n'abandi bose mu kino gihugu.
Bigirimana, nawe n'ubuhe butumwa washobora guhereza urundi gwaruka nkawe na cyane cyane muri iki gihe twimirije amatora aha bakiri bato, ugwaruka rushobora gukoreshwa mu nzira mbi?
Ubutumwa nohereza ugwaruka nuko kuri bo bakwiye gukanura bakaraba imigambi ibereye, imigambi ishobora kubateza imbere bo bonyine ubwabo itabasambura, ahubwo ibatera intege mu bikorwa byabo bya minsi yose batuma bajya hamwe.
Murakoze. Icyicaro kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika, aho twari ko tuganira na Dieudonné Nahimana yoboye ishyirahamwe New Generation rifasha ugwaruka. Twari kumwe na rumwe muri urwo gwaruka iryo shyirahamwe ryafashije, nimbona Eric na Bigirimana Innocent. Ndabashimiye cyane kuri kiganiro, murakoze.
Murakoze.
Radio Ijwi y'Amerika. Muri iki gihe amatora yimirije mu Burundi, Radio Ijwi y'Amerika yatekanije umwanya w'ibiganiro byerekeye amatora.
Nivyo koko tuzoha akaryo abanye politike abahinga mu byerekeye politike abahurikiye mu mashira hamwe adaharanira inyungu za politike ugwaruka abapfasoni abikorera utwabo abagwiza tunga kugira ngo badushikirize ibyumviro byabo kwitegurwa ry'amatora hamwe n'ukuntu yoba mu mutekano akaba ku mugaragaro ataguterana igitsure.
Abategetsi bazo ariko barahiganwa nabo bazohabonera akaryo ko gushikiriza abanyagihugu imigambi yabo yo guteza imbere Burundi eka bazoshobora kandi no kugira impari zo kumenyekanisha no guhayanisha imigambi yabo.
Turabateye akamo mwese ijwi rya Amerika.